Ture mu Rwanda aho sentare nkuru ya Kigali imaze gutegeka irekugwa rya Kapiteni David Kabuye inyuma yo kumukatira igifungo kiri munsi y'igihe yari amaze mu mvuto. David Kabuye yakatiwe gufungwa amezi atanu ahamijwe gutukana ku mugaragaro, ariko sentare yategetse yuko arekugwa kuko yari amaze umwaka urenga apfunze. Uyu mugabo yahoze mu gisirikare cy'u Rwanda yafashwe aregwa gukwiza ibihuha mu ntumbero yo kwankisha abanyagihugu ubutegetsi, ariko ikicaha ha yagihanaguweko. Ubushikiriza manza bwo bwari bwasabye yuko yopfungwa imyaka 15.